Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Sangwe Kaze nshuti bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe Kaze muri ano makuru yo kuri igenekerezo ya gatatu Kigarama umwaka w'2022 ari twabateguriye ahagaze kuri zingingo nkuru zikurikira. Urongo y'umugambye SNDD-FDD muri komine Nyanzarake intara ya Makamba arafunzwe kuva kuri uyu wa gatandatu nyuma yaho inama mpanuzwa jambo iyo komine ifatiye ingingo yo guhagarika abayirongoye kuri uyu wa gatanu. Bamwe mu bafashe iyo ngingo bariko baraturatura muravyumva murano makuru. Umuyobozi w'indero nawe mu ntara ya Rumonge Isaac kandi kuri iyo aragirizwa n'abavyeyi babana ibiturire n'akamwana wa mama, abavyeyi basaba amatohoza akwiye. Ni kambi nyarugusuri mu gihugu cha Tanzania naho ishirahamwe rijejwe ibifungurwa ku isi PAM ryasubije inyuma ibiharage impunzi z'abarundi zimaze iminsi zidogera ko bidasha aya n'ayandi n'umukanya Kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere ku mutekano muke. Umunywanyi w'umugambwe CNL mu ntara ya Bubanza yarayitabye Imana nyuma yo gukubagurwa n'imbonerakure zo ku Musenyi muri komine Mpanda. Umuryango wiwe uvuga ko ubwo gwaruka bw'umugambwe CNDD-FDD gwamufashe hirya y'ejo ku munsi wa kane bamukura ku mutumba wa Nyabikere bamujana kuri uzi igifugwe mu nyuma bamugarukana ari intere. Inyamira mabi opeji niwe yaciye amwakira aca mujana mugasho ariko yonenzo isaba yabandanije aremba. Uwo mu opeji niko kumujana kumuvuza ariko aca sandabira kwa muganga. Umuryango wiwe uvuga ko uzi abamukubaguye bakavuga cane cane imbonera kure yitwa Basabose hamwe na Musanteri n'urongoye zone. Ivyo bikaba vyateye agahinda abatari bake aho twovuga nk'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Marie Louise baricako awurongoye akavuga ko umukenyezi wa Lionel Nzoyisaba ashobora nawe nyene kwicwa kubera yateye akamo avuga n'abakoreye ako kabi umugabo wiwe. Marie Louise baricako agasaba rero ko uwo mukenyezi yafakajwe yokingirwa tumukurikire.
Uwo mukenyezi turiko turavuga uno munsi ariko araboroga arira ko yiciwe umugabo atakindi azize atari uko ari umunywanyi wa CNL. Bigaheza bikaba nk'akamizwe rinda y'ingoma, ababikoze bakabura uwo bafata n'ibintu bisiga ubwenge. Mu gihe bizwi hose ku intwaro nziza ari ryo rembo ry'amahoro, ubutungane n'iterambere. Sinzi neza uko abajejwe Uburundi biyumvira kuzotunganya igihugu abarundi badakingiwe ngo ubangamiwe atabagwe ubutungane bukore kuri bose. Simbona iyindi nzira ariko bariyumvira kuzocamwa ntayiriho. Biranzwe neza ku burongozi bwiza aricyo conyene gifasha igihugu cyacu cyose kwiyubaka no kubona kazoza. Ikindi giteye amakenga kuri icyo kibazo cy'uwo mukenyezi turiko turavuga yiciwe umugabo wiwe akaba ariko araboroga arira intuntu ari nyinshi, kuba yarize akaboroga akavuga n'amazina y'abamukoreye ako kabi akavuga n'amazina y'abanse kugira icyo bakoze kandi babishoboye arico bajejwe. Ivyo ni ibintu ashobora kuzira uravye ingene bimaze iminsi bigenda nta utotinya. Turasavye rero abategetsi bo hejuru bahaguruke uwo mukenyezi ahozwe yongere kandi akingigwe. Twebwe nk'abakenyezi amarira y'uwo mupfasoni uwo muvukanye yaduteye agahinda kenshi. Turamuhojeje tunamusaba ngo ntacike intege nareme. Twaboneho n'aka karyo kugira ngo dutere akamo abajya bakenyezi bose bagize amahirwe bagashika mu nzego zo hejuru, haba muri leta, haba mu nama nshinga bateka n'ahandi. Tubagira tutigira icyo mukoze bakenyezi kugira ngo abakenyezi n'abigeme boroherezwe bave mu marira babeho mu mahoro n'ubutungane babone kwinjira mu iterambere nko mu bindi bihugu.
Abasirikare b'u Burundi 8 nibo batahukanywe ari biziga mu ijoro ry'uyu wa kabiri ushiru wa gatatu w'iyindwi abarenga 20 nabo nabakomerekeye mu ntambara z'abahuje n'umuhari FNL wa Loyize Nzabampamba mu ntara ya Kivu yo mu Manuko. Ibiziga by'abo basirikare basize ubuzima mu ntambara za Kongo byashikijwe mu ruhukiro bw'ikambi ya Desea Passive bita Guantanamo. Abakomeretse bakaba bariko bavurirwa mu bitaro vya gisirikare no mu bindi bibanza bitandukanye. Inkuru twateguriwe na Bonfils Niyongere.
Amakuru atangwa n'amasoko ya Radio Nzamba gateka kawe avuga ko abo basirikare baguye mu ntambara zahuje abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure hamwe n'abasirikare ba Repubulika ihana intwaro rusangi ya Kongo batanye mu mitwe n'umuhari FNL wa Loyize Nzabampamba mu bice bya Nayombe na Bicaka mu ntara ya Kivu mu Manuko kuwa gatandatu no ku Imana w'indwi heze. Amakuru atangwa n'abasirikare amenyesha ko abasirikare 8 bazanywe ibiziga mu ijoro wa kabiri ushiro wa gatatu bakaba bazanywe n'abasirikare ba batayo ya 68 ya Artemis bakaba babazananye kandi n'abasirikare bakomeretse barenga 20 nkuko ayo makuru nyene abandanya bivuga. Ivyo biziga vya basirikare bikaba vyashikijwe mu ruhukiro bwa gisirikare buri mu ikambi Desea Passive bita Guantanamo iri mu Rukaramu ni mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Abakomeretse nabo nyene ayo makuru abandanya amesha ko bariko bavurirwa mu bibanza bitandukanye harimo ibitaro vya gisirikare. Bamwe mu basirikare bahasize ubuzima bashoboye kumenyekana harimo intwazangabo y'ipete rya major yitwa Nintunze hamwe n'abandi basirikare babiri uwitwa Izayi Ntakirutimana na Augustin Nzoyisaba. Amakuru atangwa n'abasirikare akamenyesha ko abandi basirikare bo muri bataya ya 69 ya Artemis bagiye muri Kongo gutora bakomeretse kuva ku mugoroba wo kuri wa gatatu heze. Abasirikare muri bataya ya 68 ya Artemis bakaba nabo bariko bitegura kuja kugombora mu gihugu ca Somalia kuva ku mugoroba kuri uyu wa gatanu mu ikambi ya Gakumbu iri ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Uruganda rwa Radio Nzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi ngo agice ashikirije kuri ayo makuru atangwa n'abasirikare.
Bonfils Niyongere tumushimire urongoye umugambwe CNDD-FDD hamwe n'urongoye urwaruka rw'imbonerakure muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba bari mu minwe y'igipolisi kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nkuko bivugwa na bamwe mu bagize inama mpanuzwa jambo iyo komine. Inyuma yaho iyo nama ifatiye ingingo yo guhagarika abayirongoye kuri uyu wa gatanu bamwe mu bafashe ingingo bariko baraturatura kuva mu cagucaguga kino gitondo cyo kuwa gatandatu bavuga ko imihana yabo yazindutse yugarijwe n'igipolisi kubera ingingo baraye bafashe. Iyo nkuru tuyihabwa Idonido na Alexandre Niyungeko.
Tadenda yishimiye arongoye umugambwe CNDD-FDD na Jonathan Mpawe nayo arongoye urwaruka rw'uwo mugambwe muri komine Nyanzarake bazindutse bahagariko n'igipolisi ku mihana iwabo ngo bo babagirizwa kugira uruhara mu ngingo zaraye zifashwe n'inama mpanuzwa jambo ya komine. Abo rero ngo umubano wabo n'ababogojwe wari usanzwe utifashe neza heze igihe. Amakuru dukura mu banywanyi ba CNDD-FDD avuga ko mbere musitanteri wa komine Nyanzarake Marie-Gorette Irankunda afatikanije na buramatari Françoise Ngozirazana baheruka kwandikira uburongozi bwa CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu ngo bakure. Kandi ndayishimiye ku burongozi bwa CNDD-FDD muri komine Nyanzarake ibyo batahavuye bemererwa n'uburongozi ku rwego rw'igihugu. Eka n'urongoye urwaruka rw'imbonerakure muri komine Jonathan Mpawe nayo yarigeze guhagarikwa n'urwego rw'igendereza ku rwego rw'igihugu bivuye kudahuza na Marie-Gorette Irankunda mu matati yari hagati y'impande zibiri mu ishengero Ezebi ngaho nyine Nyanzarake basanzwe bose basengeramwo. Ayo makuru avuga kandi ko iryo hagarikwa batumva iyo riva narijya n'icegeranyo kiza caraye gishikanywe mu bushiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Basaba nyabona ko abagize inama mpanuzwa jambo bokumvirizwa kuko ivyo bagiriza barongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Nyanzarake babifitiye ivyemezo. Ivyo biruko mu gihe musitanteri wa komine Nyanzarake Marie-Gorette Irankunda we yaraye amenyesheje ko ivyavuye muri iyo nama atavyazi kanatsinda ngo yabaye hadakurikijwe amategeko.
Mugenzi wacu Alexandre Niyongeko arakoze tumira mate mukanya amakuru arabandanya kuri Radio Nzamba.
Inzamba
Ikigega cha Afrika kijajwe iterambere Fonds Africain de Développement carahaye u Rwanda n'u Burundi amadorari angana n'imiliyoni 71 ku Rwanda n'imiliyoni 3 mu madorari y'Abanyamerika ku Burundi yose hamwe ico kigega casohoye imiliyoni 75 mu madorari y'Abanyamerika kugira hubakwe amabarabara afasha mu migenderanire y'ivyo bihugu bibanye iyo ngingo ikaba yafashwe kuri uyu wa kane n'urwego nshingwantwaro rw'ico kigega ni nkuru tubaza Josephine Johnson Nkunzimana.
Ayo mafaranga y'ikigega cya Afrika kijejwe iterambere aje gufasha gushyira mu ngiro ibikorwa igice cya mbere cy'umugambi wo kunagura amabarabara ahuza ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ku Burundi igice cya mbere cy'uyu mugambi wahawe imiliyoni 3 z'amadolari y'Abanyamerika azofasha mu kwiga umugambi wo kubaka amabarabara yubatswe n'isima ku burebure bw'ibirometero 35 ku ibarabara rya Kanyaruho Butare Nshiri Ruhwa na Rusizi. Hazaba kandi ivyigwa byo kubaka ikigo cyo kwegeranizamo ivyimugwa ivyigwa byitondewe by'ingene hojaho ibiro bihuza u Burundi n'u Rwanda ku rubibe rwa Kanyaruho kugira uwo mugambi uzoronswa amafaranga mu gice kigira kabiri cyawo. Ikindi kizoba kiri muri uwo mugambi ni ugukarihiriza ubwenge abanyagihugu mu bijyanye n'ihanahana ryoroshye ry'ibidandazwa hagati y'ibihugu hisunzwe ibihe isi irimwo n'ubuzima bw'abanyagihugu cyane cyane hisunzwe kandi n'iterambere ridakumira.
Ku ruhande rw'u Rwanda icyo gice cya mbere cy'umugambi kizofasha kubaka ibirometero 69 hakoreshejwe isima ku birometero 213 ku mabarabara ahuza u Rwanda n'ibindi ibihugu uciye mu bice by'uturere twa Rusizi, Nyaruguru, Musanze, Nyabihu na Rubavu.
Ibindi birometero 144 bikazoshobora gukogwa mu mafaranga y'igice cya kabiri cyo mugambi higwe kandi muri iki gice cya mbere ingene igice cya kabiri kizoranguka. Umuyobozi mukuru w'ico kigega mu karere ka Afrika y'ubuseruko Nena Mwabufo yaramenyesheje ku kigega cya Afrika cy'iterambere gishigikiye cyane ko ibihugu by'akarere bihuzwa n'imigambi mpuzamakungu. Ikindi yamenyesheje ni uko ugusubiramo amabarabara byafashwe nk'icofasha kugira habe ugufashanya mu byo gutumatumanako mu bihugu bisangiye ibibazo byo gushikira amabahari n'ibivuko. Akongera ko kandi ico gice cya mbere cyahariwe guterera mu bijyanye no gutwara ibintu n'abantu no kugabanya ibiciro ku ngendo mu gusubiramo amabarabara. Uwo mugambi ukaba uri mu rukurikirane rw'umugambi mukuru wo gushyira mu ngiro mu 2063 w'umuryango w'ibihugu bya Afrika ugafasha mu ishyirwa mu ngiro ry'imigambi 3/5 nyamukuru yashyizwe imbere yiswe High Five. Muri iyo 3 hakaba harimo guteza imbere amahinguro muri Afrika no guteza imbere ubuzima bw'abanyafrika muri rusange.
Mu gisata c'intwari ibereye ibiturire akamwana wa mama hamwe no gushira imbere amaronko ngo nivyo ziganziye igisata c'indero mu ntara ya Rumonge. Ibyo byose bamwe mu bigisha bavyagiriza umuyobozi w'indero muri iyo ntara Isaac Ndikuriyo. Abavyeyi hamwe n'abarezi basaba ko ibikorwa z'uwo muyobozi w'indero mu ntara ya Rumonge bikurikiranirwa hafi n'ubushikiranganji bw'indero kuko biboneka ko akorera ku nyungu ziwe. Tubibaze Edi Claude nini nahazwe.
Abayobozi bose b'amashuri yo mu ntara ya Rumonge bariko baratoza amafaranga 5,000 ku bavyeyi kubera hegereje ibibazo by'igice cya mbere. Ayo mafaranga azokoreshwa mu kwandika ibibazo nk'uko abo bayobozi babisigura. Ariko rero abavyeyi kumwe na bamwe mu bayobozi babonamwo agahaze kuko isoko ryo kugwiza ivyo bibazo ryahawe umuntu umwe afise iyandikiro ryitwa Motes Jamari Habonimana nyene yo yandikiro akaba nawe afitaniye ubucuti n'uyo muyobozi w'indero mu ntara ya Rumonge kandi bakaba basangiye n'umutahe muri iryo yandikiro bita Secretariat Public muri mu Faransa. Ico bikaba arico babona ko gisigura igituma ari wafise iryo soko. Ikindi abayobozi n'abavyeyi babonamwo amahinyu nuko uyo muyobozi w'indero mu ntara ya Rumonge yategetse ko ishure ryose ritanga amafaranga 25,000 kugira iryo yandikiro irikorere ifoto y'umukuru w'igihugu. Umwana wese kandi yiga mu buyobozi bw'amashure mu Rumonge yategerezwa kuriha amafaranga 1,000 kugira bamukorere ikarata y'ishure. Ayo yose yarihwa muri gandikiro Secretariat Public Motes. Uyu muyobozi kandi yarasavye ko umwana wese atanga 5,000 avuga ko arayo kugura ipine y'imodokari agenderamo ya leta amasoko yacu akavuga ko ico gihe yegeranije ayarenga miliyoni 30 muri aya mafaranga icatangaje abayobozi b'amashuri n'abavyeyi Isaac Ndikuriyo umuyobozi w'indero mu ntara ya Rumonge yaciyagura imodoka yo mu bwoko bwa Probox yoba yaguzwe imiliyoni 23 nkuko amakuru ava ngaho abivuga ikaba ikoreshwa mu by'urudandazwa asangiye na Jean-Marie Habonimana ikindi bamwagiriza nuko atangisha amafaranga angana n'umuriyoni kubashaka kunguruza aha mutation abavyeyi n'abarezi mu Rumonge bakibutsa ko hari umukenyezi yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka 2 yagirizwa kwa kigituri rundi mukenyezi yashaka kunguruza aho akorera mutation mu Faransa wanawo kabaye ari wo muri commune ya Buyengero igihe yariko arasambishwa muri sentare nkuru ya Rumonge akaba yaravuze ko mu mafaranga yasaba yigiturire igice kimwe yagishikiriza uyo muyobozi w'indero Isaac Ndikuriyo uruganda rwa radio Inzamba rwahamagaye Isaac Ndikuriyo kuri telefone kugira twumve icyo abivuga ko ishura ko ari kumusanga aho akorera kugira agire icyo ashikirije araheze hafi indwi zibiri umushikiranganje wa mbere Jean-Vendé Bakubuca yari yagendeye intara ya Rumonge aratangazwa n'inyifato y'abarongoye ibisata bya leta bitandukanye arongera abahamagarira guhinduka
Mwajanye ni munzi ishirahamwe rijejwe ifungurwa ku isipa mujyasubije inyuma ibiharage bidogegwa ko bidasha zari zatanzwe mu ikambi y'Inyarugusu iri mu gihugu cha Tanzania ibyo biharage bikaba byari byatanzwe ku mpunzi z'abarundi n'inza bakongomane amakuru ava muri iyo kambi amenyesha ko abaserukiye iryo shirahamwe hamwe n'abarongoye ikambi y'Inyarugusu bari kumwe n'impunzi bagiranye inama aho hafashwe ingingo yuko ibyo biharage bigiye guhagarikwa gutangwa ido nido na Jean-Marie Ndabashinze
Iyo nama ikaba yari yahuje userukira ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugaburira impunzi PAM urongoye ikambi y'Inyarugusu asanzwe nawe aserukira leta ya Tanzania azwi ku izina rya Siasa Manjenje hamwe n'impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi izo mpunzi z'abarundi nazo nyine zarahambije bagenzi babo b'abakongomani mu guhakana gutora ivyo biharage umviriza umwe muri bo
yabonekanye ko ari cyangwa uhagarariye ikambi ku izina rya leta ya Tanzania uwo bita Siasa Manjenje ari we yaba yaragize politike mu mpunzi kugira ngo abantu b'impunzi bahakane ibiharage byatanzaniraga VFP idasha ibi nabyo bari barabitestinze baraba bose kandi bari hamwe ko bisha iki kibazo gikomeye gushika aho bigera kure rero abo muri WFP bari baje kuraba impunzi bavugane n'impunzi dodo zisanzwe ziteka kandi zidakina n'ibyo biharage bivugire ubwabo atari ku mutima rero ku ruhande rw'abakongo bahakanye ko ibyo biharage bidasha kandi batabyicunze WFP baronderere ibindi bintu bishobora gusha hanyuma bakibaze no ku ruhande rw'abarundi abarundi nabo nyene babihakanye biravuga bati twebwe ntitwakira ibintu bidasha ituma abana bagenda ku ishuri batarenge
Siasa Manjenje asanzwe arongoye iyo kambi mu guserukira leta ya Tanzania amenyesha ko atahura izo mpunzi kuko ibyo biharage bidasha akamenyesha ko atawobibahadakiriza ko ku nguvu
hatuna uwezo wa kukulazimisha kuchukua maharage yanayochukua muda mrefu kuiva
umuntu yabasha kutora zimbiro zanyu kugira ngo tumve icyo mubivuga ko niyo ntishobora kubahata ngo mutore ibiharage bidasha
maoni ya wengi kama tunakubaliana ni kwamba hamuwezi kuyapokea kwa sababu yanachukua muda mrefu kuiva
ibyiyumviro byanyu twa byakiriye yuko mudashobora gutora bino biharage bidasha rero twabitoye kugira ngo tubitware ku masanzwe batanga uburyo
userukira ishyirahamwe PAM ahiwe amenyesha ko atabindi bigiye gutangwa atari ubufu amavuta n'umunyu gusa mu kurindira ko haboneka ibindi biharage mu mwakuza
sasa kabla tujagawa ajenge kwenye mgao tukaona ni vizuri kuja na nyetu wasikilize ili tujue tunakwendaje kwenye mgao unaokuja
kuko ku mgao wa Kongo batanze ubufu amavuta n'umunyu gusa nayo yaje batanze rero bivanye n'umugaburo uyirije w'abarundi babonye ko batugabura bataje kuvugana namwe
mboga tuyonayo ni hiyo tu hakuna nyingine wala hakuna uwezekano wa kupata mboga nyingine mpaka mwakani
bavuze yuko mboga bafise ari ivyo biharage gusa atabindi biharage
bashobora kuronka ubunyene mpaka mu ntango z'umwaka.
Ibyo biharage bikaba byatanguye gutangwa mu kwezi kw'icenda igihe babiha impunzi z'abakongomani bo muri iyo kambi bamenyesheje yuko bidasha kandi bisaba inkwi nyinshi kugira bitekwe. Mu gihe leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kubuza impunzi kwikenura mu dukogwa two kwiteza imbere haba mu kudandaza canke kurima, izo mpunzi nta handi ziteza amaso atari kubyo bahawe n'amashirahamwe yabagira neza.
Nkuko tubimenyereye ubu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko, uno munsi kivuga ibijanye no kubika neza ibigori inyuma yaho hagaragariye mu bubiko bw'ikigo cha Anegesa imifuko myinshi y'ibigori byaboze. Ku isoko mwishikiritwa na Jean-Marie Ndabashinze.
Ku isoko, ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ikibazo kijanye no kubika neza umwimbu chateje mu minsi heze uruhombo runini rw'imifuko y'ibigori vyaboreye mu bubiko bw'ikigo cy'umugambi Anegesa. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya gatatu Kigarama mwaka 2022 twahisemo guha ijambo abanonose ibijanye n'ibyigwa by'uburimyi kugira ngo basigure ibikenewe gukogwa byose kugira umwimbu w'ibigori ubikwe neza kuva ucegeranywa. Kuri mikro muri kumwe na Jean-Marie Ndabashinze Kaze. Kubwa banonosoye ibyigwa by'indimo kwegeranya umwimbu ku rwego rw'igihugu bisaba byinshi kugira ngo uwo mwimbu ubikwe neza. Engineer Eric Kabwati arasigura intambwe ya mbere ijanye no gutegura ibigori.
Kubera ko izo bigori biba bitavuye mu murima umwe biba byagiye biva mu barimyi batandukanye, ni ukuvuga ko iyo bazanye ibigori abakwiye kubaho abasanzwe bajejwe kubyegeranya bagategura imbuga canke ikindi kibanza categuwe kugira ngo babyegeranirizemo. Bwa mbere babanze babyanikire kuko niba ari ibigori begeranya basuka hamwe bavangavanze, hari ibiza bitarakwiza ubwume butegekwa kugira ngo ibigori bishobore kuja mu nzu y'ububiko. Ubwume rero butegekwa kugira ngo ibigori bishobore kuja mu nzu y'ububiko buri hagati ya 10 na 12. Asanzwe hariho amatare apima ubwo bwume, ni ukuvuga yuko ibigori biri hejuru ya 12 mu mategeko bisanzwe bitemerewe kuja mu bubiko kuko biba bigaragaza yuko biba bikirimwo amazi. Mbere n'amakenga yuko haba hashobora kuza n'imaze kugwara bifashwe ni mungwe burya bukoko burya ibigori, naho nyene amariske menshi kwa byamaze kwandura nayo nyene ashobora kuba arimo. Aho hantu bagiye babitegurire hakabaho abakozi n'abantu basanzwe bafisemwo uburambe mu byo gutegura ibigori, bakavyanikira gushasha ntibashobora kiba bishira mu masoko nyine uko bije, hama bakabigosora bagaheba bakabishira mu mifuko. Bisaba yuko babishira mu mifuko ico twita imifuko iryaniro ishobora kuyifisa ubuhumekero.
Inyuma yo gutegura ibyo bigori hakurikira gutegura ikibanza bizobikwamo, ico naco coba gitegurwa gute?
Harabamwo gukora isuku ya stoke, barakora indani muri stoke indani bagakora na n'isuku ry'inyuma. Isuku ry'inyuma nuko hirya no hino ya stoke abata micafu n'imwe ihari, hakaba hakuye neza kuyo yuko ata hantu hamwe hoheva hava bwa bukoko buza gutera umwimbu umwe twita ubukoko bwa bukoko buguruka bwa bukoko umwe ubunyundo n'ubundi. Hama indani muri stoke nuko naho nyine stoke ibitunganijwe neza ibikubuye, mbere bakaba banayiteyemwo n'imiti kuburyo yuko nimba hariho nk'ubundi bukoko bwa bwasigayeho kuri stoke yaheruka bukaba atabukirimo bwapfuye, hamwe ho bariho nubuntu bw'ubutoboro bagasubira nyine bagahoma gushasha kubuge yuko atabutoboro baburimo kugira ngo niwebe bubika ubwo bukoko bazahere uko bakaraba iko stoke ari stoke nyene ikwije novuga ama norme yo kubika umwimbu kuko samahanga yose ajeje kubika umwimbu nuko bwa yuko ari stoke ifise ubuhumeke bimwe bita mu France stoke iri bien aéré abakaraba ikindi yuko ata imidite irimwo ico gihe rero ivyo zose bimaze kuba birabwe bakabona yuko byuzuye hacha bamwe rero gutunganya stoke bashize mu cyo twita repalette repalette bazishiramo kubyo yuko hagati ya muri stoke barimo na marange kubyo yuko munashobora kuzunguruka atakibazo kandi kubyo yuko nizo palette zitegera uruhome kuko muzi ku ruhome nago nyene ashobora kuba hajemo nk'amazi mu ruhome gaca imfoka yegamiye uruhome cyangwa harimo ubundi bukoko hashobora guca bitera izo ngwara icyo gihe rero baza bagapangamo imifuko mugaba bayipanga kuri ya mapalete hariho amahema manini cyane basasa ko hejuru ko bateze ko palete basasa ko n'amahema manini cyane amahema ashobora kuba yoshobora gufata imifuko umuntu yapanze ko akayifuka akayitwikira ya mifuko barayipanga ko kayipanga ko mu buryo buri technique ku buryo yuko naho nyine haba ubuhumekero haba byenayere hama izo tubihejeje ntiturindira yuko ngo turindire amezi atatu cyangwa ngo turindire yuko hagaragayemo indwara iri yakorera ko bya bigori biba byavuye ahantu hatandukanye tuba dusaba amakenga ko ashobora kuzamo ibirimwo bwa bukoko na butagaragaye ushobora kuba bukiri mu magi ubwo nyine tukibishyira muri stoke haca haba iki gushyiramo ibinini cyo twitara mu France fumigation tuba dufata aya mashitingi tuba dupfunga ku buryo yuko ata mwuka ushobora gusohoka ico gihe duharura hagati imisitaringi itanu imisitani iheze turasaba tugafunga tugakoresha shitingi ni kuvuga yuko bya binini byo birayonga bikavamo gaze ya gaze rero ishikwiragira he ikikwiragira muri ya mifuko indani iyo activite ico gihe twagikora inyuma ya mezi atatu ico gihe ashobora kubika ibigori n'imyaka ibiri wanashakirenga ukabikurayo bisa nk'uko ari bigori ahubwo bikiri bishasha
Umugambi anagesa washizweho n'itego ry'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2018 intumbero y'uwo mugambi kwari kubika umwimbu kugira ngo ntusesagugwe mu ntumbero yo kurinda kigoyi mu gihugu ni ngado cye dusozerera kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu Jean Marie Ndabashinze nariko ndakibashikiriza ndabaha isango yo kwa gatandatu uza naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko ubu naho dukurikira makuru yanditswe n'inyamakuru inondwi turangije muyashikirizwa na Karine Dusabe amakuru yanditswe n'inyamakuru kuri radio Inzamba
Kaze nshuti wagenzi muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inondwi tuyatangurire ku itororokanirizo ry'amakuru ABP Info candika ku ngorane Uburundi bushobora kugira biturutse ku butaka bw'isi ndimwa y'Uburundi butakimera ku bwa ABP Info ibice 70% by'isi ndimwa ntibukimera kibivuga cisunze ibyigwa byakozwe n'umuhinga Dr. Ingenieri Valence Ndayisenga umwigisha wa za kaminuza arongoye igisata cy'uburimyi muri kaminuza yigenga y'Ingozi inkurikizi z'uko kutamera ngo ni nyinshi harimo kugabanuka k'umwimbu ibyo biruko mu gihe igisata c'indimo gihabwa amafaranga y'intica ntikize ugereranije n'ibindi bisata nk'uko bimenyeshwa n'uwo muhinga ibindi bihanze ico gisata ni hindagurika ry'ibihe bituma imvura ibura mu bihanze ico gisata nta wosiga inyuma ingene abarimyi bataronswa imbuto zirobanuye aho ibiharuro vyerekana ko abanyagihugu baronka izo mbuto batarenga 10% tubandanya no makuru yanditswe n'imenyeshamakuru na SOS Media candika ku mpunzi zo mu ikambi ya Zareka mu gihugu ca Malawi zifungiwe mu busho butandukanye bw'ico gihugu bagirizwa kugumura abandi mu gihe bamwe muri bo bariko barasaba amahema yo kuryamamwo ibyo bikaba byabaye kuwa kabiri w'indwi iheze muri abo ijana bafashwe harimwo abana batatu abo nabo bakaba bahavuye barekurwa ku munsi wa mbere w'iyi ndwi buca ihera ishirahamwe Plan International riharanira gateka ka muntu niryo ryagize uruhara kumire kugwa ryabo bana. Ariko rero naho biruko igipolisi ca Malawi co cemera ko cafasha abashika 20 gusa. Tukiri mu bijanye n'impunzi, ico kimenyesha makuru nyene candika ku bana bo mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyamutenderi mu gihugu ca Tanzania babangamiwe n'ingwara ziturutse gufungura nabi, kivuga abashika 2000 bamerewe nabi muri ubwo buhungiro. Kubwo muganga Tumaini Nyundo akurikirana ingene impunzi zifungura mu makambi y'abarundi ari mu gihugu ca Tanzania, ibice 18% by'abana bagwaye ingwara zijanye no gufungura nabi barapfa buri mwaka. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyasozerere kuri Buhundi Eco kivuga ko abadereva 10 b'ubwato butwara abantu n'ibintu mu biyaga baronse impamya bushobozi. Ibirori byabaye kwigenekereza ya 28 mu kwezi guheze i Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania, ishirahamwe l'Agence de Facilitation de Transport en Transit du Corridor Central rikaba ariryo ryatanze izo mpapuro z'umutsindo. Nakanyamuneza mu badereva mpuzamakungu b'Abarundi kuko ubwato bunini bw'Uburundi bushika 10 bugendeshwa n'abanyamahanga. Ivyigwa vyamaze imyaka 5, ivyo bikorwa bikaba vyafashwe mu mugongo na Corridor Central. Ariko rero naho ibihugu bikoresha uwo muhora bivuga ko bigiye kwigisha 5 ku gihugu buri myaka 3 ubukene bw'abadereva b'Abarundi buzoguma bwibonekeza. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi. Karin dusabe nabashikirije ndabifurije kururanirwa aho muri hose naho butaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ninahano rero duce dusozera no makuru twabateguriye kuri uyu wa gatandatu. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze yompi. Bagenzi banje bayateguye ndabashimiye. Jodine Kaze kuri mikro ndabasezeye naho utaha.